Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abagore n'abakobwa biteguraga kujya gukora akazi mu bihugu by'Abarabu barenga 400 bambuwe ibyangombwa by'inzira.
Tumaze iminsi twumva amakuru y'uko ibintu bitari kuyagenda uko byabitekanijwe, hariho ibyo u Burundi n'abari y'Abarabu batarumvikana
Josia Shendai Kengurukiye uyobora ishyirahamwe Burundi Sokuru riharanira agateka kazi na muntu no kurwanya ubucuruzi bw'abantu. Inzego zitandukanye za Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gusesengura inkurikizi ku mutekano w'igihugu zaterwa n'inyandiko z'ibanga zibwe zigashyirwa ku mbuga mpuzambaga.
Ni ukuvuga abantu baba bakorana mu gufata ibyo byemezo byo gushyingura izo nyandiko nyine z'ibanga, hakavamo umwe rero akaba yazisangiza abandi yizera yuko nta kibazo bizatera, ariko rimwe na rimwe ugasanga uko bagenda bazisangira bisanze zageze hanze.
Mwarimu Omar Harfan, impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, aya ni amakuru iwanyu mu ntara. Nongeye kubaha ikaze. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mirwe neza Veniste. Turehera ku makuru y'umutekano muke ku mugabane wa Afrika. Abakozi babiri bishyirahamwe ry'abagira neza ry'Abanyamerika, Catholic Relief Services CRS mu funyafunyo, barashwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Amhara mu buraruko bushira uburengero bwa Ethiopia. Iyicwa ryabo ryatangajwe n'iryo shyirahamwe nyene ejo ku munsi wa mbere. Bikekwa ko imbarutso y'iyicwa ryabo ari ingingo Leta iherutse gufata yo guhanagura inzego z'umutekano z'iyo ntara no kuzikoraniriza mu gisirikare kimwe cya Ethiopia. Ahandi havugwa ubwicanyi naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igitero cyakozwe ku munsi w'ejo mu gisagara cya Louisville ni muri Leta ya Kentucky cyahitanye abantu bashika 4, abandi bashika 8 barakomereka. Ukekwa kuba yarakoze icyo gitero ari mu bahasize ubuzima. Icyo gitero cyabagandagura abandi bakoresheje inkoho cyabaye kigira icya 15 muri Amerika muri uno mwaka ahugeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara muri Ukraine. Abasirikare barenga 200 b'Abarusiya n'aba Ukraine baratahanywe mu bihugu byabo mu ihererekanywa ry'imbohe. Umushikiranganji w'Uburusiya wo kwivuna abansi yavuze ko abasirikare 106 b'Abarusiya bavuye mu mabohero ya Ukraine. Andriy Yermak, ajejwe abakozi mu biro bya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yavuze ko Uburusiya nabwo bwarekuye imbohe 100 z'abasirikare ba Ukraine. Muri ayo matangazo y'ibyo bihugu bibiri ntihavuzwe nimba hari ikindi gihugu cyabifashijemo. Yermak yavuze ko bamwe mu basirikare ba Ukraine bakomeretse cyane, abandi bakitswe n'amagara. Yongeye koko iri hanahana ry'imbohe z'intambara byashyizwe ko bitoroshye ugereranije n'izahanyahanywe mbere kuva mu kwezi kwa kabiri 2022. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezidansi ya Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ata makenga ifise ku migenderanire iri hagati ya Amerika n'Ubufaransa. Ibi bivuzwe inyuma y'aho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avugiye ko yitandukanije na politiki ya Amerika kuri Taiwan. Yongeye agabisha abanyaburaya kutama biheka inyuma y'Abanyamerika. Perezida Macron yavuze ibi inyuma y'urugendo rwiwe rw'akazi yagiriye mu Bushinwa, aho yakiriwe na Perezida Xi Jinping. Umuvugizi w'akanama kajejwe umutekano muri White House John Kirby yavuze ko Leta ya Biden atabwo bifise ku migenderanire myiza iri hagati ya Amerika n'Ubufaransa. Macron yavuze ko ibihugu bya Buraya birimwo ibifitaniye ubucuti bwa hafi na Amerika bidakwiye kugwa mu mutego ku kibazo cy'izinga rya Taiwan kiraba ubushinwa na Amerika. Ubushinwa bwamabwahize ko bukeneye kuryigarurira mu gihe leta ya Amerika yo yiyemeje gufasha Taiwan kwigwanira. Macron yaragabishije Uburaya ko bwishyira mu bibazo bitaburaba bikabutuma butabasha kwiyubakira ubwigenge bwabwo.
Urakoze Aloyizi Bigirimana na mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abagore n'abakobwa biteguraga kujya gukora akazi mu bihugu by'Abarabu barenga 400 bambuwe ibyangombwa by'inzira bikozwe n'ishyirahamwe ryitwa Rafiki Job rikorera muri komini Mukazi Bujumbura, rikaba rifite uburenganzira bwo gukora iryo hanahana ry'abakozi. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Hari umuntu yaje aratunyaga amapasiporo, atwara amapasiporo angana uko kose amajyane na 18. Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza. Uno mushinga ntahe arongoye ishyirahamwe rya Rafiki Jobs bita Asumani. Uwo mugabo akamutegeka kudusubiza ayo mapasiporo. Icyadutangaje n'ukuntu igipolisi cyaciye kiza kiradukubagura.
Abo n'abakenyezi bashika ku 414 bari mu bariko bitegurira kuja mu kazi mu bihugu by'Abarabu. Mu majwi rimwe akababaro kenshi bavuga ko banyazwe ibyangombwa by'inzira bizwi nka pasiporo n'umuntu ari mu mashyirahamwe yari yemerewe kurungika abakozi muri ibyo bihugu by'Abarabu birimo Arabia Saudite. Mu majwi yashikiriye abakunzi b'ijwi ry'Amerika igihe abo bakenyezi bari bavuye kwitwara kuri parike ya komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura, akababaro kari kose.
Niho twituye ubutungane, turashika kuri parike nkuru ya Mukaza. Hanyuma procureur urubanza akaba ariwe yararufise aradutuma ko twese ko tungana. Icyadutangaje n'ukuntu igipolisi cyaciye kiza kiradukubagura.
Abo bakenyezi baratakambira kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo abarenganure, kuko izo pasiporo z'ingendo bemerewe kuzitunga naho batoja muri ibyo bihugu.
Kuri turabasabye muturengane turi mu ibarabara, bamwe imiryango twarataye,
twebwe turababyeyi ubu tuko turi mu ibarabara.
Ijwi rya Amerika ryavuganye namwe mu mashyirahamwe aranira agateka kazi na muntu mu Burundi no kurwanya indandazwa ry'abantu, naye asaba ko abo bakenyezi n'abigeme bo kubahirizwa mu guhabwa impapuro zabo kuko bazifitiye uburenganzira naho bo batajanywe muri ako kazi. Ndayikengurukiye Josiasi, umwe muri abo twavuganye arongoye ishyirahamwe Burundi Sekuru riharanira agateka kazi na muntu no kurwanya idandazwa ry'abantu.
Tumaze iminsi twumva amakuru y'uko ibintu bitari kuyagera uko byabitekanijwe, hariho ibyo u Burundi n'abariya barabo batarumvikana ko ndacanacane bijanye n'ukuntu imishahara yabo bakozi yoca mu kumuri derka. Twibaza y'uko ababijejwe bazogisha bashikirije
Ndayikengurukiye Josias asaba kandi ko inyandiko ziri mu masezerano hagati y'u Burundi n'ibihugu by'Abarabu zoshirwa habona, abayagenewe bagashobora kuyisomera mu rurimi batahura kandi agashirwa aho buri wese ashobora kuyisomera, kuko kuva yasinywa atawuzi ibirimwo, akavuga ko ibyo bitera makenga.
Icyo twe twifuza cokorwa n'uko ayo masezerano y'u Burundi n'ibihugu by'Abarabu yoja habona.
Ayo makenga kandi yananagaragaye mu bashinga amateka bamwe bamwe igihe iryo tegeko ryari ko ririgwa mu nama nshinga mateka kuwa 2021 ndamukiza umwaka wa 2022. Ico gihe iryo tegeko ryo guhanahana abakozi baja mu bihugu by'Abarabu ryari ko risigurwa na Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Umushinga mateka wa mbere yabajije ukugena abakozi bavuye mu Burundi bazokora mu gihe n'abasanzwe bakorerayo bafatwa nabi kubera amategeko y'akazi yitwa kafara abuze umukozi guhindura akazi canke kugahagarika hatibagiwe uruhusha rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro ya javamwo ataruhawe n'umukoresha.
Ariko kijanye sisteme kafara ni sisteme bicara muranakorera ni makungu ayiteri ivyatsi kubona baha uburenganzira umukoresha urenze ubugero ushyira hamwe umukozi ataburenganzira agira bwo guhagarika akazi guhindura akazi.
Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yaciye yishura mu mushinga mateka ku bihugu by'Abarabu biriko birahindura ayo mategeko ananiza umukozi.
Iyi sisteme mwavuze ko mu bihugu by'Abarabu nka byose muca mubona yuko no mu nyishu nyakubahwa umushikiranganji yatanze yavuze ko ari kwagerageza kuyikura mu nzira kuyikuraho mu mategeko agenga akazi kuko ku isi nzima amategeko si amarijinalike.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abaserukira leta y'u Burundi muri iki gihe kugira ngo hatange umuco kuri ibyo byose bivugwa kuri iryo rungikwa ry'abakozi mu bihugu by'Abarabu. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yatangarije Ijwi rya Amerika ko ibintu byose biriko biraja mu buryo umwanya n'umwanya bazotangura kurungikwa, igisigaye ari bijanye n'ibipimo by'ukuraba amagara y'umuntu uko yifa.
Uyu munsi rero umwanya n'umwanya dushobora kumva kuko bagiye tukirinziriye igituma badashobora kugenda uyu munsi nyine ni uko igihugu cya Arabia Saudita bazoshikira hariho akantu katarava mu nzira kerekeye ibitaro bazobanza gupimirwamo. Urumva umuntu avuga ino yapimwe ku rundi ruhande rw'igihugu agiyemo naho nyine ni ngombwa ngo babanze bamupime barabipima by'amagara yiwe ngena munsi.
Ines Soni yavugira ubwo bushikiranganji twanamubajije ku bijanye n'abo bakenyezi n'abigeme batwa ibyangombwa adusubiza ko bagiye kubikurikirana bavenye icabitumye kuko ibazo c'amakuru yari amaze iminsi avugwa ko abo bakozi bazohemberwa kuri konti ya leta y'u Burundi iri muri banki nkuru y'igihugu BRB. Niyubahwe Ines Soni yadusubije ko umukozi azohembwa ku giti ciwe,
umukozi azokora ahembwe mu giti ciwe hanyuma yishwe kuziganya atange n'ikori ku mafaranga nk'uko abandi bakozi bose batanga ikori ku mushahara bivanye n'umushahara w'umuntu, ariko ntabwo ari leta izomuhemberwa ndetse n'umubyeyi ntibaza guhembwa amafaranga abakozi bakoreye.
Gushika ubu amashyirahamwe yemewe gukora iryo hanahana ry'abakozi hagati y'u Burundi na leta z'Abarabu agera kuri 17, muri ayo iryitwa Rafiki Job rikorera muri komine Mukaza i Bujumbura rirongowe na Ntuka amazina Asmani niryo ryafashe ibyo byangombwa by'abakenyezi n'abigeme bagera ku 414 nkuko abo bakenyezi babyivugira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mu Rwanda ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29 birakomeje. Mu turere dutandukanye kwibuka bikorwa ku nzego z'ibanze gusa. Mu bibuka mu karere ka Rubavu harimo abatarabona imibiri y'ababo. Gloria Tuyishime.
Mu karere ka Rubavu ibikorwa byo kwibuka byibanze cyane cyane ku gushishikariza abaturage baba bazaho imibiri y'abishwe muri Jenoside iri ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Inzego z'ibanze, imiryango n'abafatanyabikorwa batandukanye bari mu bikorwa byo gushishikariza abaturage kugaragaza aho imibiri iherereye. Aho Ijwi rya Amerika yasuye muri iki cyumweru ni mu karere ka Rubavu, harimo umurenge wa Rusasamana. Ni umurenge waguyemo Abatutsi benshi bageragezaga guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu nk'uko biherutse gutangazwa n'umuyobozi w'akarere, imibiri yabonetse ni mike ugereranyije n'abahaguye. Nderebaza Gilbert ni umwe mu barokotse, umuryango we wari mugari. Uyu mugabo wubatse ufite abana batatu na n'ubu hari abe atarabona.
Hari barumuna banjye na bakuru banjye, usibye mukuru wanjye umwe niwe twashyinguye. Ariko abana nanone kugeza n'isaha ngo turabashingura na papa wanjye ntabwo turamushingura.
Wari ufite bangahe?
Turi abantu 9. Nanone na papa wacu twasigaye turi babiri, buriya ni mushiki wanjye twashinguye gusa. Abana ntabwo turababona, mama wanjye barahari. Twarokokera njyewe na mukuru wanjye, nanone na mama wanjye gusa.
Abo mu muryango wa Nderebeza atarabasha gushyingura bimugiraho ingaruka zitandukanye.
Biratubabaza cyane. Ngiye yuzi ahantu wawe uri kumushyingura mu cyubahiro bituma unaruhuka. Ariko kuba tutarababona ngo tubashyingure nk'abandi, igihe kinini cyaje kiragera natwe tuje kubibuka, ibi bintu biratubabaza cyane, biradushavuza cyane. Ibi bintu rero bituma n'ubundi bidusubira muri za nzira zashyize cyane rwose. N'ikibazo cy'ihungabana kikaba cyanaza.
Nyirabuhinje Bernadette nawe ni umuturage warokotse mu gihumbi kimwe 1994 kandi yari yaranahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagarutse mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 ubwo inkotanyi zari zimaze kugera mu gihugu. Umubyeyi yaje kuburana n'abana be batatu mu gihe yageragezaga kubahisha mu bari abaturanyi icyo gihe. kugezana n'uyu munsi ntarabasha kubabona.
Atangiye nko mu masaha moya ariko amasasu yari yarayavuga tuyoberwa ibyari mu gitondo. Rero niho twabonye ico gitero kije, abwo twagerageje kugicamo. Imana isa niturangira inzira, ariko bamwe muri twe barabura neza, turababura. Ubwo rero nk'aho twari twihishe, abo babaga bamaze kwica baravuga ngo runaka tumaze kumwica, ariko abandi twababuze bagakomeza kuja gushakisha.
Kimwe na nderebeza twashatse kumenya impamvu uyu mubyeyi nyuma y'imyaka 29 adashyingura abana be mu cyubahiro. Nuko yadusubije
yaratubwiye ati Mose niwe wisha abana bawe. Noneho nyuma yaho turamubwira tuti sinone wagerageza ukabintwari ukaja kwahatwereka hoho babashinguye. Ati ndahazi. Noneho Muze saa 9 nje kuhabereka, saa 9 zo mu rukerera. Ubwo naragiye n'umuzehe wanje, tuhageze turamubyutsa, tumubyukije. Aravuga ati byahindutse, naraye mbitekereza mbibabwiye bakambona nanje banyica ngo yagize ubwoba.
Uretse abombi twavuganye, abaturage barasaba ko bahabwa amakuru y'aho imibiri y'ababo iri ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Ildefonse Kambogo avuga igikorwa kugira ngo ibyo abaturage basaba bibonerwe ibisubizo.
Tuzajya ngo dushyire imbaraga kwigisha binyuze muri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge kandi umunyarwanda, ariko tuganisha kugira ngo abaturage cyane cyane ko abishwe nk'uko babyumvise ni abaturanyi babo ndetse n'abayobozi ni abaturanyi babo. Abaturage rero dufatanyije n'abafatanyabikorwa n'inzego zitandukanye binyuze mu kwigisha twabasabye, tuzabasaba, tuzakomeza kugira ngo batange amakuru.
Gakwenzire Philbert ni umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego rw'igihugu Ibuka. Uyu muyobozi avuga ko urugendo rw'isanabitima rukigoye bitewe n'abadashaka gutanga amakuru y'aho imibiri y'abishwe iherereye.
Usanga uwacitse ku icumu bimuteza ikibazo, uburyo usanga bimuhungabanya bigatuma adatekana, ndetse bikaba byamutera n'izindi ngaruka zerekeranye n'imibanire ye n'abandi. Hakaba rero no kuba byanateza ari ikibazo cy'imibanire, kubera ko tuzi ko ukuri kurunga, ukuri ni ingenzi. Mu gihe rero waba wumva ko imibiri yabawe itabonetse kubera ko hari abataratanze amakuru, urumva ko bikomeza bigatera ingingimira.
Mbere heruka imibiri y'abazize Jenoside yatangajwe na Ibuka isaga 1900. Mu karere ka Rubavu honyine kugeza ubu harabarirwa imibiri isaga 15. Iyo mibiri ishyinguwe mu nzibutso zitandukanye muri aka karere zirimo urwa Nyundo, urwa Bigogwe n'urwa Gisenyi bakunze kwita Komini Rouge. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko inzego zitandukanye zirimo gusesengura inkurikizi ku mutekano w'igihugu zaterwa n'inyandiko z'ibanga zayo zibwe zigashyirwa ku mbuga mpuzambaga mu mpera z'icyumweru gishize. Mu byatangajwe harimo amafoto n'amakarita n'imibare y'abasirikare ba Ukraine n'Uburusiya baguye ku rugamba yagiye ihindagurika bitewe n'urubuga rutangaje iyo nkuru. Navuganye na mwarimu Omar Harfan, impuguke muri politiki n'umutekano mpuzamahanga, aratangira asobanura ukuntu izo nyandiko zishobora kuba zarageze hanze.
Ubundi inyandiko nka ziriya zibanga zo mu nzego zikomeye, zaba inzego kubijyanye n'urwego rujyanye na Minisiteri y'Ingabo, urwego rw'iperereza, urwego rwose rwa gisirikare nangwa se rwa gisivili, ni ukuvuga abantu baba bakorana mu gufata ibyo byemezo byo gushyingura izo nyandiko nyine zibanga, hakavamo umwe rero akaba yazisangiza abandi yizera yuko nta kibazo bizatera. Ariko rimwe na rimwe ugasanga uko bagenda bazisangira bisanze zageze hanze. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ushobora gusanga hari uburyo ko cyane cyane bino bihugu bikomeye cyane cyane nka kiriya gihugu ubona kirimo kizamuka mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'igisirikare, igihugu cy'Ubushinwa utibagije n'igihugu cy'Uburusiya, burya n'ibihugu bineka cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zineka ubwazo ibyo bihugu, ariko usanga ibihugu mvuze haruguru Uburusiya, Ubushinwa, nabyo bishobora kuba byabigiramo uruhare, cyane ko usanga nk'abakora mu nzego z'ubutasi z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ari abantu akenshi bagiye banagira inkomoko mu bindi bihugu.
Kuba aya makuru ashyizwe hanze ho byaba bigamije iki?
Icyo umuntu yavuga nuko buriya nkeka ko atari nibanga abarusiya ubwabo bazi yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zashyize ingufu cyane mu kuneka Uburusiya kuri iriya nyine intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ni ikintu kizwi cy'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikuriwe na Leta z'Ubumwe za Amerika bineka cyane, bishaka amakuru ashoboka, ari amakuru bahabwa na za satellite mu kirere, ari n'amakuru bahabwa na za drone zigenda zikajya kuneka hirya no hino aho ngaho habera imirwano, ndetse n'andi makuru bashobora kuba babona mu buryo bw'ibanga nyine bw'iperereza avuye mu Burusiya navuye muri Ukraine. Ibyo byose umuntu yavuga yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zibikora nk'igihangange ishaka kugira ngo gisigasire ubuhangange bwacyo, kuko iriya ntambara yo muri Ukraine Abanyamerika baravuga bati rwose iriya ntambara tugomba gufasha igihugu cya Ukraine hanyuma kikihagararaho, Abarusiya ntibatsinde, kuko gutsinda Burusiya yaba ari ikibazo gikomeye cyane ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagarariwe nangwa se bikorewe na Leta z'Ubumwe za Amerika.
Hari navugamo kandi ikibazo cy'uko bimwe mu bihugu ubundi bisanzwe bikorana na Amerika nka Isirayeli mu rwego rw'ubutasi, ndetse na Korea y'Epfo, kwa ahubwo nazo Amerika ifite ukuntu ibitata ibyo bihugu. Ibyo byo nkamwe mufite ubunararibonye muri politiki mpuzamahanga n'ubushakashatsi by'umutekano rusange, mu busobanura mute?
Buriya hari ikintu mu bijyanye n'umutekano w'igihugu icyo ari cyo cyose, cyane igihugu kiba gifite abayobozi bagikunda, hari ibintu bita state survivor. Ni ukuvuga ngo igihugu kugira ngo kibashe kubaho nuko kineka igihugu icyo ari cyo cyose gikeka yuko gishobora kuba cyaba gifite amakuru, yaba ari amakuru akivugwaho nangwa se n'andi makuru ashobora kuba yavuga ku bindi bihugu, icyo gihugu gikeka yuko byaba byiza kimenye amakuru y'ibanze. Muri urwo rwego rero rwo kuba Leta z'Ubumwe za Amerika yaneka nangwa se yashaka amakuru kuri Israeli nangwa se kuri Korea y'Amajyepfo, ndetse ikaba yanashaka no ku Bwongereza no ku bihugu nk'Ubufaransa kandi bisanzwe byitwa ko ari ibihugu by'inshuti, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe hakoreshejwe rya jambo narivuze ry'ururimi rw'Icyongereza bavuga state survivor, kugira ngo igihugu kibashe kubaho nuko kibona amakuru y'ibanze aho kiyakura hariho hose kititaye ngo uyu ni inshuti nangwa se n'umwanzi.
Professor Harfan, wakoze mu nzego z'ubutasi nkuru za Leta y'u Rwanda, uri muri Amerika, urasesengura uko Amerika ikora. Amerika ni inshuti ikomeye y'u Rwanda. Utekereza ko nubwo bwose ibyo bihugu byombi bifitanye ubucuti, Amerika ishobora kugira gutya ikinyabya ikaneka ibyo u Rwanda rukora?
Iranabikora, ahubwo ntabwo umuntu yavuga ko ari ukubikekeranya, irabikora. Ngira ngo buriya niba mwibuka muri 2012 hari uburyo uriya mutwe wa M23 wigize gutera hariya muri Kongo ikishatse mu burasirazuba, hanyuma Leta z'Ubumwe za Amerika zibwira u Rwanda yuko zigomba rwose rugomba guhagarika imfashanyo no kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Icyo gihe rero u Rwanda rwarabihakanye ku mugaragaro, ariko Leta z'Ubumwe za Amerika zibabwira yuko zifite gihamya, zifite amakuru ahagije cyane cyane aturuka kuri izo za satellite navugaga zo mu kirere, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange gifite satellite zirenga 3000 hirya no hino ku isi, ahantu hose harimo yuko Leta z'Ubumwe za Amerika yabona ihafite inyungu z'ubukungu, zaba inyungu za politiki, hose ibihafite ama satellite areba ibihakorerwa. Icyo gihe rero Leta z'Ubumwe za Amerika zabwira u Rwanda rwose ko zifite amakuru ahagije yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi icyo gihe koko byari byo, nyuma byaragaragaye ko u Rwanda rwari no kubyemera izo ngabo zikanasohoka.
Professor Omar Harfan, umushakashatsi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano mpuzamahanga, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye namwe kuba mwabitumiye.
Mwarimu Omar Khalfan ukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari muri Leta ya Ohio. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwitegura kuzafasha by'igihe kirekire mu bihe biri imbere ibihugu bya Cote d'Ivoire, Benin na Togo mu gihe impagarara n'ubwicanyi bishobora kwaduka mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba byegereye inyanja ya Atlantika. Ni muri uwo mugambi abategetse mu rwego rwo hejuru barimo n'abami Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga baheruka kugirira ingendo muri ibyo bihugu bitatu. Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro bahaye itororokanyizo ry'amakuru, abo bategetsi batangaje ko gufasha ibihugu byo muri Afurika mu burengero ari ibintu bifite akamaro gakomeye cyane mu mugambi wo guhagarika umugwi Wagner w'abacangero b'Abarusiya bagiteje isibe mu bihugu byo mu karere ko muri Sahel. Muri byo harimo gukorana n'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali. Igihe icegera cya Perezida wa Amerika Kamala Harris yagenderaga na mu kwezi guheze yaramenyesheje ko Leta y'igihugu ciwe yemeye gutanga miliyoni ijana y'amadolari mu kiringo cy'imyaka cumi yimirije agenewe guha inguvu kurushiriza ibihugu byo muri Afurika mu burengero vyegereye ibahari Atlantike kugira bihangane n'intagondwa z'abayisilamu. Mu mugambi wa Amerika wo kwirinda intambara hamwe no gukomeza umutekano ku isi, Leta ya Perezida wa Amerika Joe Biden ibona akarere ko muri Afurika mu burengero kegereye ibahari Atlantike nk'agategerezwa kwitabwaho mu kiringo cy'imyaka cumi iri imbere. Icegeranyo casohotse mu kwezi kwa gatatu kurangiye cerekanye ko akarere ko mu buraruko bwa Sahel kageramiwe n'ibitero vy'iterabwoba kurusha izindi ntara izo arizo zose. Ico cegeranyo kimenyesha ko kubera izo mvo gukora ibishobose vyose kugira ngo intambara n'uruhagarara imigwi y'iterabwoba ikora ndukira karere kose ko muri Afrika mu burengero ari gikogwa nkenerwa cyane. Naho ibisagara vyegereye ibahari Atlantique bifitaniye ubudandaji n'amakungu bica ku bivuko byavyo bitagiramirwa muri rusangi n'ibitero vy'iterabwoba, ubwicanyi n'uruhagarara biterabyiyongera mu bice bihana imbibe na Mali na Burkina Faso. Michael Heath icegera cy'umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika jejwa karere ko muri Afrika mu burengero avuga ko ari ibintu biteye impungenge zikomeye kubera amaleta y'ibihugu byo muri Afrika mu burengero bidafise ubushobozi buhagije bwo kwivuna ibitero vy'imigwi y'iterabwoba. Yavuze ko amaleta y'ibyo bihugu atari ahangane n'ikibazo nk'ico imbere yaho. Michael Heath yatangaje ko Leta ya Amerika iriko iragerageza kuraba ibintu ayo maleta akeneye. Yavuze ko imfashanyo ya Amerika izotanga izoshimikira ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo vy'ubutunzi bifasha intagondwa kwinjiza abagwanyi bashasha. Kuri iyi nkuru twabajije Jean Marie Ntayimpera yigisha itangazamakuru kuri kaminuza Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest Bamako muri Mali, niba imigambi ya Amerika igenewe kugwanya iterabwoba muri Afurika mu burengero izofasha muri ivyo bihugu.
Ijewe niyaba yuko kuri nivo y'ibihugu amafaranga y'imiliyoni ijana intererano niyaba idakwiye, kuko ikibazo ca jihadisme ngaha muri Sahel n'ikibazo gikomeye cane kandi gikora ku bihugu vyinshi. Nkuko wari wabivuze, hari ibihugu biriko birasinzikara cane, ubu ibihugu nyene vya Mali, Burkina Faso na Niger ibihugu nyene bizwiko ngaha muri Afrika de l'Ouest, imigwi bita y'aba jihadiste iriko irakinga imigwi cane yamigira ibitero, ikica abantu benshi, ikica abasivile, ikica n'abasirikare benshi b'ibi bihugu. Kuburyo rero rimwe rimwe umuntu yibwira ati none iki kibazo kizatera gitoreye umutwe, ariko ba Amerika yari gutanga iyo ntererano niyaba hari intererano nziza cyane kandi niyaba hari ubwinshi fashije, ariko iruhande y'amahera niyaba ariko ibihugu birakeneye ibintu byinshi, birakeneye intererano z'ubuhinga, ubuhinga bujyanye n'ibintu bya espionage n'ibindi bikorwa mu Kirundi, gutororokanya amakuru yerekeye ukuntu imigwi y'abajihadisti iri kuyakora, ukuntu iri kuyiyunga, iyo bakora ibigwanisho ibyo ababaha amahera kugira ngo ibyo byose bashobore kuyigwanya. Rero niyaba ariko ba Amerika yari yemeye gutanga amahera, ni byiza, ariko niyaba yuko Amerika yonyene naho ari byo bikomeye, niyaba yuko intererano yayo yonyene idakwiye, niyaba ko n'ibihugu byoterera kugira ngo ikibazo cya jihadisme mu muri aka gace ka Sahel gishobora kugwanywa mu buryo burambuye.
Kuba Amerika yiyemeje mu kiringo kirekire kiri imbere kuzofasha ibyo bihugu nka Cote d'Ivoire, Benin na Togo, aho abategetsi b'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire baheruka kugendera, ni ibintu bishobora guhumuriza ako karere.
Murakoze kubumba icyo kibazo. Mu bisanzwe bya bihugu bya Benin, Togo, Cote d'Ivoire ni ibihugu ubu nyine tuba turavugana niyo bita ibihugu bibangamiwe cyane, ariko abahinga baravuga yuko ibyo bihugu biri kuri cote ya Afurika ya Atlantike harimo ibyo bya Benin, Togo, Cote d'Ivoire n'ibihugu nk'Ghana nabyo nyine mu minsi izaba bishobora kuzofatwa n'imigwi y'abajihadisti. Kugira ngo iyi migwi ishobora kurwanywa neza, ni byiza yuko haba ibikorwa byo kubyitegurira byo kuyirwaniriza kure aho bitarangiye. Rero niba yuko ari prevention, ari ifatanya izofasha prevention nyine kugira ngo iyo jihadisti ntiyigaze muri ibyo bihugu bitarangikamo, kandi niba yuko iyo mfatanya izogira ikintu ifashe cyane ibyo bihugu muri iki gihe mu bintu byo gukomeza igisoda n'ukongera imbibe, kugira ngo nyine amaleta yo muri aka karere ashobora gucungera neza uburyo iyo migwi y'abajihadisti ibyo bibi parashiramo n'icyo kwijanzamo.
Kukoze cyane, turabashimiye.
Murakoze mama.
Aha niho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Abirurindo na Rusororo, abimuganza na Mugambazi, abimusambira na Musebeya, abo mu Ruhango na Rubona, mwese mukomere. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ugutwi n'urutete rusarura amagambo. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.